Ntaza reke we niyo mibonano ni dutanu muranze hagati na hagati y'ibitoke mu buraruko bushyo burengero bubanza mu rwamukuru butunzi Bujumbura ni ntara ya Bujumbura benshi bazi ku izina rya Bujumbura Jar mu burengero imirwa itumirwa iruhande y'abagize inzego z'umutekano no kwivuna abansi n'abakuru b'imitumba bagendesha amapikipiki n'amakinga cy'amafaranga abarongoye amashuri yisumbuye abakukurutse mu gisirikare n'igipolisi urwaruka rwaje amashuri yisumbuye rutaronka akazi abaserukira amadini n'imigambwe hamwe n'abaremesha kiyago ku misozi General Brigade Dominique Nyamugaruka twara karere ka mbere ka gisirikare aravuga icyatumye imirwi yayo yumvirwa nicyo itegwe ko ahani mu ntara ya Cibitoke ahizo biganiriro biko yamesezwa muri iyi ndwi
turabigisha ibijanye n'umutekano cyari cyo tukaba tumwe tuvuga duti karahara mu Rwanda ntibacura umutekano rero turabereka neza ko aribo ba mbere bashobora korohereza umwasi canke bakaba bambere bashobora kumubuza kwinjira mu ntara zabo canke mu makomine yabo
abatumiwe mu biganiro nka Pastor Samuel Ntirampeba wo mu ishengero ryitwa Gahore muri Yesu Kristo yabwiye ibya Amerika ko ibyo babwiwe ari ingirakamaro kandi yagiye guhimiriza abarongoye n'abandi bose bizinanye kubera amaso umutekano
twebwe nk'abarongozi b'amashengero dufite abantu benshi duhagarariye kubereka ko tutokwijajara mu ishengero kuko ishengero rijamo abantu benshi kuko ishengero ni nk'urusenga urusenga rujamo abantu benshi abeza n'ababi haba mu karere canke mu gihugu birumvikana ahantu hose mu ntara zose ndojamwo ko kijya kiganiro naracanditse naye gifashe icegeranye ko nzokwama ndagitanga inyuma y'ivyigwa by'ijambo ry'Imana nukumva ko umutekano ari w'abantu bose umutekano utariho nta tworonkera tuvura imitima y'abizera nico gituma umutekano ari kirumara abagenzi banje baba bapase twari kumwe baba bo tutari kumwe nukumva yuko bazokwigisha abo bayoboye ko bategezwa nabo nyine guharanira umutekano hajya tubaye na cyane cyane
uwo mutekano avuga ko ari kirumara mukuru w'akarere ka mbere ka gisirikare ntiyifuza kuhungabana na gato ariko hasa amakenga menshi ku mbiba z'u Burundi u Rwanda na Congo
dufatiye kubihitiye cyane kuri kahise cyane no muri kazoza bizanye nuko imigwi yamitera igihugu yamihari kubera akarere kacu ka mbere ka gisirikare gahantu rubibe na Congo gahantu rubibe n'u Rwanda ibihugu byose uko ari bibiri byama bifite ibirimo bitera canke n'abakiri mu bitera Burundi muri icyo gihe rero nako dutegerezwa kwicara tugatwe kandi twicungereye hakaba mbere hariho n'ibijanye na forode usanga biba ku ntara zegeranye n'imipaka ya Congo ugasanga mbere muri izo forode hazamwo ibishobora kuzugwanya ibigwanisho cyangwa amaso akabifatira ko urugero
kahemera izo zabura amatari wa Cibitoke basaba abanyagihugu bose kuyifata bakitwara nk'abajejwe umutekano aho kwiyumvira ko ari igikorwa cy'abasirikare na polisi gusa
bagenda bikurikize babigane na ntashobora kuboneka ntabwo abapolisi cyangwa abasirikare bokwira uburere bwose mugabo fate nk'akarorero kubagendesha amamoto bagenda imihingo yose barakuyemo icigwa cerekana ko na wene urya muntu yunguruje bya yunguruje akwiye kugenda afite amakenga hanyuma rero ushaka kubigisha ingene baca bagira ati batanga inkuru atari kujya hejuru ngo ugomba ubwenge ngo umpetse umuntu ameze uko umenye ingene bikora mu ibanga ukabwirira abajeje intwaca abajeje umutekano wawe niko urajya tinyamara nzanye umuntu muri aka karere ahazi ikuvuga yuko ati amakenga ibyo rero nibyo dushaka yuko abenegihugu bose baba abajeje umutekano
General Nyamugaruka jeherwe akarere ka mbere ka gisirikare aramutwa kuva mu isi heze nyuma y'imyaka myinshi atwara abasirikare bajejwe gucungera umutekano w'abategetsi harimo umukuru w'igihugu agaruka ku cyatumye abasirikare bashyirwa mu mitumba kandi ubundi ikorwa nyamukuru ari ukurinda imbibe uyu munyigisha agenda atanga
igisoda cyari gisanzwe gitunganije kuva kera kuko nticyari gitunganije ngo kibe ku makozishe mu benegihugu igihe misiyo yacu ya mbere yo gucungera imbibe ngaho ko habonetsemo ko hagati muri twebwe hazahazamo abantu b'inkozi z'ikibi rero imigwi y'abateroristi usanga batera amagerenade bagakora n'ibindi bakitwaza n'ibigwanisho biba ngombwa kujya tubigisha ukuntu babana n'ayo maposition
izi ntari ibiganiro biberamo zikubita amasonga ku mashamba cimeza ya Rukoko n'ikibira hamwe n'ikiyaya cya Rusizi muri ayo mashamba hakunze kuvugwa imirwi y'abarwanyi batera u Burundi bavuye mu buseruko bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo mu gihe mu kibira haca itera ku butaka bw'u Rwanda canke itera u Burundi ivuye muri Nyungwe uruhererekane rw'ikibira ugeze ku butaka bw'u Rwanda mu kwezi kw'indwi no kwica umwaka uheze Burundi n'u Rwanda byarerekanije abagwanyi 30 barimo bafatiwe muri ayo mashamba mu gihe abakuru b'ibihugu by'u Burundi u Rwanda na Congo bategetse abatwara ibisata by'iterereza na cyane cyane irya gisirikare guhanahana amakuru yose ajyanye n'imirwa ihungabanya umutekano mu karere no ku mipaka iyo ngingo yashimwe rwose na Jean Pierre Lacroix icegera cy'umunyamabanga wa ONU yajejwe ibikorwa byo kugarukana amahoro no kubumbatira umutekano mu rugendo aherukamwo mu karere k'ibiyaga binini bya Afurika mu mpera z'ukwa cumi 2021 Eroje uri kaneza iruja Amerika.